at VOA1 The Hits.
Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu, aho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Abakuru b'insengero zo mu Burundi bari mu ngamba zikomeye zo gukumira ikiza cya COVID-19.
Hariho n'imategeko araba abandi baza mu misa, hari nk'abaririmbyi turabafasha kuko nabo nyine n'abakristo bacu, kugira ngo haze abaririmbyi bake baririmbire umwe wese kuri mikoro yiwe, kugira ngo ntihave ibinyanduro kuri guhana icyo kiza.
Uwo ni Padiri Mugiraneza Thomas, umukuru wa paruwasi ya Kanyosha muri diyosezi ya Bujumbura mu Burundi, avuga zimwe muri izo ngamba. Mu Rwanda naho abadepite barasaba leta gusobanura impamvu hatuba ku mihanda ihagije. Aya makuru n'ayandi turabagezaho nyuma yavugwa hirya no hino ku isi. Diane Nininahazwe ni wowe waduteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Amakuru agezwe hirya no hino ku isi, reka tuyahere aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ishyirahamwe nyamerika Open Technology Fund rikora mu gisata cyo kubahiriza ubwigenge bwo gutangaza amakuru mu buryo bugezweho, gitwariye umuyobozi mushasha w'ikigo USRM gitwara ijwi rya Amerika. Michael Park yagirizwa kubaheruka kwirukana bidaciye mu mategeko abayobozi b'inyamakuru mpuzamakungu bitatu bitwarirwa muri ico kigo USRM gifatwa mu mugongo na Leta ya Amerika. Mu bayobozi b'ibigo bibarizwa muri USRM, Michael Park yirukanye mu ndwi iheze barimo abarongoye Radio Free Europe ni Radio Free Asia. Ku ruhande rw'ijwi rya Amerika, umuyobozi waryo Amanda Bennett n'icegeraciwe Sandy Sugawara batanze imihoho bavuga ko Park afise uburenganzira bwo kwicagurira indongozi shasha z'ico kigo bokorana. Abitwaye basavye abacamanza ko burizamwo ingingo y'iyirukanwa ryabo bategetsi, bongera basigura ko ukwirukana kwabo gushobora kuzobangamira ukwigenga kw'ivyo bigo. Yaba Michael Park canke ikigo USRM, nta numwe arishura ku bibazo vy'amenyesha makuru barimwe abijwi rya Amerika bari bagerageje kumva ico uruhande ruregwa rugona. Yemezwa na Sena, Park yari yarahiye avuga ko azorwanira ubwigenge bw'imenyesha makuru vyose bibarizwa mu kigo aramutswa, gutyo bigatangaza makuru adahengamiye ku vyumviro vya politiki kanaka. Bimwe mu binyamakuru bikorera aha muri Amerika vyasesanguye yamara bivuga ko yifatiye ku myumvire yiwe ya politiki n'imigenderanire afitaniye na Perezida Donald Trump bizohava bigorana ku imvugo yiwe ijana n'ingiro. Mu kwezi kwa kane, Perezida Trump yifatiye mu gahanga ijwi rya Amerika n'ubuyobozi bwaryo, avuga ko imikorere mibi yagyagirije yategwa n'uko inama nshingamateka yatebeje kwemeza Michael Park nk'umukuru w'ikigo USRM gitwara ijwi rya Amerika. Tukira aha muri Amerika, ico gihugu gitangaza ko citeguriye kuvana Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishigikira iterabwoba. Umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Mike Pompeo yabivuze inyuma y'ikiganiro yagiranye kuri telefone n'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Abdallah Hamdok aramutswa leta y'imfata kibanza muri Sudani kuva mu 2019 ubutegetsi bwa Omar El Bashir butembagaye. Mike Pompeo ntiyatomoye ico yavuganye na mugenzi we wa Sudani. Gusa mu kiganiro n'abamenyesha makuru yavuze ko yizera yuko Sudani ishobora gutezurirwa mu ndwi ziri imbere. Ibi bikaba bije bikurikira icemezo cya Sudani cyo gushumbusha imiryango y'Abanyamerika baguye mu bitero umuhari w'iterabwoba Al-Qaeda wagavye kuri ambasade ya Amerika muri Tanzania na Kenya hari mu mwaka w'1998. Ivyo bitero bikiba, Amerika yagirije Sudani ko yarafashije uwo mugwi w'iterabwoba kubikora. Gutyo icigira ko isaba yuko imiryango yaburiye muri ivyo bitero yoshumbushwa n'ico gihugu. Ibihugu vyose bigize akanama kajeje umutekano muri ONU kiretse Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyiyamirije umugambi wa Israel wo kwigarurira intara ya Cisjordani. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yagabishije Israel yuko ari nk'amwe yo kuyoza akamo yatewe n'abagize ako kanama ikigarurira igice ca Cisjordani bitazokwijana. Kubwa ONU, n'umugambi ugiye mu ngiro ushobora kuzokwegera akagisi. Israel yari yavuze yuko uyu mugambi wiyamirijwe n'ibihugu byose kiretse Amerika ari umugambi itegekanya gushira mu ngiro bitarenze mu kwezi kuza kw'indwi. Oni muri make ikaba ishaka ko haba leta ya Israel yigenga ni ya Palestina nayo nyene yigenga gutyo amatati ya Cisjordanie akava mu nzira. Amakuru tubafitiye muri kano kanya yigya nino ku isi tuyasozerere muri Madagascar aho perezida w'ico gihugu Andri Rajoelina yatangaje ko vuba ico gihugu gitangura guhingura imiduga kifashijwemo n'amahinguriro yo mu Budagi no mu Bushinwa. Imiduga ya mbere izohingurwa n'ihinguriro Kazikar muri uyu mugambi vyitezwe ko itangura kudandazwa mu myaka itatu imbere naho amazina yayo atatangaje. Ihinguriro Kazikar rizoikora rizohingura kandi n'amapikipiki. Perezida Rajoelina akaba yabwiye itangazamakuru ku isoko ryabo rya mbere barizeye mu gihugu ariko kandi bazoshorera no hanze na cane cane ku mugabane wa Afrika. Kazikar ribaye ihinguriro rya kabiri ry'imiduga muri Madagascar rije risanga ryari hasanzwe ryitwa Karenji ricumbagiza mu gukora. Ku mwaka ugo ruganda rwahiriwe rudandaza imiduga iharurwa mu icumi. Madagascar kiri mu bihugu vya mbere bikenye ku isi kimaze iminsi cerekana utwigoro dutandukanye twerekeza mu nzira y'iterambere. Ku banyagihugu cumi bo muri ico gihugu icenda babeshejeho n'amafaranga ari munsi y'amadolari abiri gusa ku munsi.
Urakoze Diane nini nahazwe kutugezaho ayo makuru. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari cyohere mu Burundi. Nyuma ya Perezida Evariste Ndayishimiye, Vice Perezida Prosper Bazombanza na Minisitiri w'Intebe Alain Guillaume Bunyoni barahiriye imirimo yabo mishya. Bari imbere y'imitwe yombi y'Inteko Ishinga Amategeko ejo kuwa gatatu i Bujumbura. Inkuru turagezwaho n'umunyamakuru Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda.
Uwatanguye kurahira imbere y'umukuru w'igihugu inama ashinga amateka na nkenguza amateka hame na sentare yubahiriza ibyirizwa shingiro n'icagira c'umukuru w'igihugu.
Jewe ingenieur Prosper Bazombanza icagira c'umukuru w'igihugu c'u Burundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'umwe bw'abarundi ku ibyirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa.
No mushikiranganje wa mbere yabigenjeje gutyo afashe bendera y'igihugu n'iy'ubumwe nk'uko wamutanguriye yabigize.
Jewe Commissaire de Police General Bunyoni Alain Guillaume mushikiranganje wa mbere ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika
Irwanda yo kubahiriza ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko agenga igihugu. Abo bategetsi babiri biyemeje kwirinda ico cose coza gicanishamwe abarundi, kwirinda ivyiyumviro n'ingendo zihonyabwoko, guharanira no guteza imbere agateka kazi na muntu hamwe no gukingira imbibe z'igihugu. Abo bategetsi bari bemejwe kuri uyu wa kabiri n'abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka bisabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Haba mu kubemeza canke kwakira indahiro zabo, abashinga amateka baturuka mu mugambwe Sanal utavuga rumwe na leta siho bari. N'utwara uwo mugambwe Agaton Gwasa asanzwe ari cegera ca mbere c'utwara inama ashinga amateka siho yari. Terence Manirambona avugira uwo mugambwe akaba n'umushinga amateka w'uwo mugambwe arasigura igituma.
Cyarahishijwe bikozwe rero mu mpisho nta n'akamaro k'ibintu ajayo mu gihe bikozwe mu gihe nk'aberogo bunyuranye n'amategeko yuko inama ashinga amateka ikora. Ariko kandi birasangaje no kumva ko nk'abere n'icyo kiba abategetsi bakomeye kumenya nk'abere nabo bikemezwa imbere y'urwego rutazoshobora gukurikirana ibikorwa byabo. Usanzwe iyi hari uno munsi irikeranyiza ikiringo cyayo iza yaba boje bakemezwa n'inama ashinga amateka cyangwa inkenguza amateka zizokurikirana ibikorwa byabo nk'uko amateka abitekanye. Ariko siko byagenze, umva rero harimo agahagarika cyane.
Umukuru w'inama ashinga amateka Pascal Nyabenda arahumuriza akavuga ko igikorwa bakoze kuva kuri uyu wa kabiri cisunze ibwirizo wa shingiro.
Abari bashatse kuvuga bati inama ashinga amateka iriko iragenda niyo rahiza cyane ngo itore mu bisanzwe bavuga parlement, nta n'aho bavuga ngo parlement nouvellement élu. bavuga parlement iyo bavuze parlement rero iyo ari ugwego rwatowe rutararangiringo n'ukuvuga ko rurangura ibikorwa kuri kwamye
naho biruko leta nshashirongo we n'umushikiranganje wa mbere Alengiome Bunyoni ni humuriza bamwe mu baharanira gateka kazi na muntu abenshi bibaza igituma hagenywe wahawe bihano na Amerika n'ibihugu bya Buraya kubera uruhara yo bageragize mwe nyango jagateka kazi na muntu kuva mu mwaka w'2015 Maître Janvier Bigirimana aserukira umuhari mpuzamakungu uharanira ko ibintu bihinduka turunora page yahungiye Buraya
harimo kwerekana yuko gouvernement yiwe igiye kubandanya ibyo nkuru nziza yakoze narya tuzi yuko ubu Bunyoni yarasanzwe soma mbike na nkuru nziza ubundi butumwa bugira kabiri kumbure bishobora kuba bijanye n'ukwerekana yuko umugambwe CNDD-FDD ukiri hamwe ubutumwa bugira gatatu novuga yuko ari ubutumwa bunababaje cyane ku bantu bahohotewe ku bantu babuze ababo ku bantu bacinyijwe bangajwe n'intwaro bishobora gutuma abatavuga rumwe na leta babandanye bahohoterwa tukibaza yuko ivyo gutahukana impunzi byovyo bisa nkuko bicaye bakure nk'ukwezi ivyo kwibaza yuko nkuko ndayishimiye yabivuze ngo baho leta mvyeyi byovyo bica biba nk'umugani
abo bategetsi bamaze kurahira umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye yaciye asohora ingingo zibiri zibagena mu mabanga yabo ibibanza by'icegera ca mbere n'ica kabiri vy'umukuru w'igihugu byarafutswe n'ibwirizwa bashingiro rishasha abahora muri ivyo bibanza Gaston Sindimwo na Joseph Butore bagiye kuba bashinga amateka baserukira intara bavukamwo arizo igisagara ca Bujumbura kuri Sindimwo n'intara ya Cibitoke kuri Butore Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Urakoze Pierre Claver niyo nkuru mu Rwanda bamwe mu baturage bo mu karere ka Rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda baravuga ko batishyurwa amafaranga y'imirimo bakoze mu iyubako ry'umupaka wa Bweyeye uhuza u Rwanda no Burundi nyuma y'imyaka itanu yose bakoza ku kazi Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yaganiriye nabo maze ategurira inkuru.
Abo baturage bavuga ko kuva imirimo yo kubaka umupaka muto wa Bweyeye yatangira mu mwaka w'2017 kugeza na n'ubu batarishyurwa kandi ibikorwa byose byari biteganijwe gukorwa kuri uwo mupaka byararangiye. Igihirahiro bahejejwemo bavuga ko kiri hagati y'ikigo cya Leta y'u Rwanda gishinzwe imiturire kizwi nka Rwanda Housing Authority cyubakishaga uwo mupaka ndetse na rwiyemezamirimo weguriwe isoko ryo kubaka.
Twakoreye rwiyemeza bita Twagiramungu Alphonse. Twumvikana ko bazatwishyura ari uko nawe Rwanda Housing yamwishyuye. Tubaje Rwanda Housing itubwira ko Alphonse yamwishyuye. Alphonse nawe akatubwira ko Rwanda Housing itaramwishyura. None rero twabasaba ko mwadukorera ubuvugizi kugira ngo twishyurwe.
Baje Rwanda Housing bavuga ko bamwishyuye amafaranga yose nta deni bamusigayemo. Noneho twongiye kumubaza aravuga ngo niwe wayafite. Nabo twababaza ngo niwe. None nkabangira ngo muturenganure kubwako karengane.
Amafaranga mu baturage bishyuza yose hamwe bavuga ko asaga gato miliyoni 70 mu mafaranga y'u Rwanda. Ayakubiyemo yabakoze imirimo y'ubwubatsi mu buryo bwo gupatana nabo bakishakira abakozi ku ruhande ariko hakabamo nayo abagemuraga ibikoresho by'ubwubatsi byifashishwaga
ngiye ubwanjye n'abakozi twakoranye ko ari 12 bandimo miliyoni 6 n'ibihumbi 640 kandi ubwo amafaranga ni inka zo mu rugo nagurishije nta madeni nafashe muri sako none ubugiye nsigaye nk'undi umuntu wabasubiye inyuma ku buryo budasanzwe byangizeho ingaruka n'umwe iki cyorezo cya coronavirus tubereye aho dutyo kandi amabanki nayo yavuze ko agiye guteza aho dutuye
ikibazo cy'umwenda abaturage bafitiwe cyakunze kugaruka kenshi mu nama abategetsi yaba bo ku rwego rw'intara yewe nabo ku rwego rw'igihugu babaga bakoresheje mu Bweyeye Aba baturage bavuga ko hari nubwo bakoreshwaga izindi nama ku ruhande bakizezwa ko bagiye kwishyurwa mu rwego rwo kubakumira kongera kukibaza ibyo ariko n'ubundi bikarangira nta gikozwe
bakoze ikintu cyatragite cyo gushyira kuri telefoni message ivuga ngo ntimubaze umuvunyi kuko amafaranga yaraje murahembwa birangiye dusanga byari ibihuha icyo kintu kiratubabaza
cyaje cy'umushikirano tuzi ko tuzakibaza umushikirano wanayitiraza yatuga amafaranga asigaye kubishyura ati ndetse ntabwo tuzayahereza n'uriya mugabo tuzayabaha batujyana ku murenge baratubwiye ati mugende ku murenge mukuru amari mwereza muri Rwanda Housing ati
Kubakoze mu buryo bwo gupatana imirimo mu iyubakwa ry'uyu mupaka wa Bweyeye bariko ikibazo gifite ubundi buremere ubukene basizwemo niyo mirimo buri yongera kugitutu cyabo bakoresheje babishyuza kandi nabo batarishyuwe.
Ubikura abantu ufite amafaranga bose amwe n'abantu bagera mu ijana na cumi harabakoze bakoresheje imbaraga zabo 96 abazanye amabuye abazanye imicanga abazanye konkate bose bateranyije bari mu ijana 30 baba bari kumpamagara abaza kushaka mu rugo
bagasaba rero inzego nkuru z'ubutegetsi guhagurukira iki kibazo bakishyurwa.
Ubu nta kintu dufite, ibintu byose twarabitanze turabiteza. None abakozi twakoresheje baturaza ku nkeke, ntabwo tubona uko tubabwira. Twabasabaga rero ngo mudukore ubuvugizi kuko iki kibazo kimaze igihe kirekire cyane, kimaze imyaka 2 n'igice batwizeza ibitangaza ntibibe.
Ukamubaza nimba asigaye gupfugwa agashira ngo tuzuze ubuyobwe inyumba n'ataye ubwenge. Icyo batugunya ni uko Leta y'u Rwanda n'ibirenganura Abanyarwanda ni ukuri turenganura.
Yaba abategetsi ba Rwanda Housing Authority yubakishije uyu mupaka ndetse na Bwana Twagiramungu Alphonse wahawe isoko ryo kubaka, nta n'umwe washimye kugira icyo avuga kuri iki kibazo cy'abahakoze ntibishyurwe. Inshuro zose Ijwi rya Amerika yagerageje kubavugisha ku mirongo ya telefone ntizitabwaga, ndetse n'ubutumwa bugufi twabandikiye ntibabusubije nubwo byagaragaraga ko bwabagezeho. Ikibazo cya ba rwiyemezamirimo bambura abaturage si gishya, habaha mu karere ka Rusizi ndetse n'ahandi hirya no hino mu Rwanda, kuko gikomeza kugaruka mu by'abategetsi bakuru muri guverinoma basabwa ibisobanuro mu nteko ishinga amategeko uko umwaka utashye. Ni ikibazo kandi cyanagarutsweho mu nama y'igihugu y'umushyikirano iheruka mu mpera z'umwaka ushize wa 2019, yategetse ko hafatwa ingamba zihamye zituma abaturage bakoze imirimo mu nzego za leta n'iz'abikorera bazajya bishyurwa ku gihe. Kuri aba basaga 150 babweyeho ariko hakumvikana igisa n'urujijo ndetse no kwitana ba mwana ku mpande zirebwa no kubishyura, mu gihe bo barwana n'ingaruka z'uku kwamburwa. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Turacyari mu Rwanda, haba depite mu nteko ishinga amategeko basaba Minisiteri y'ibikorwa remezo gukemura ikibazo kigaragara mu iyubakwa ry'imihanda bidindiza ubuhahirane bw'abaturage mu gihugu. Iyo minisiteri iravuga ko ubushobozi bw'igihugu ari buke. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa arakomeza inkuru.
Ibibazo by'uruhuri abadepite babonye mu ngendo baheruka gukora mu mpera za 2019 no mu ntangiriro z'ibihumbi 2020 nibyo Minisitiri w'Ibikorwa Remezo Ambasaderi Claver Gatete yasabweho ibisobanuro mu magambo ku ngingo y'imihanda. Minisitiri w'Ibikorwa Remezo yabajijwe ku bibazo by'imihanda bidahagije mu gufasha abaturage mu buhahirane, yubakwa mu buryo butujuje ibisabwa igahita isenyuka n'ibindi. Mu bisobanuro yatanze ku bibazo abadepite babonye hirya no hino mu gihugu, byumvikanye ko bitabanyuze nk'aho Depite Glorio Zuwa Nyirigira atanga urugero ku muhanda wa Kayonza Rusumo wubaka gicyari umuntu asenyuka nk'uko babibonye.
Umuhanda wa Kayonza Rusumo twarawusuye, ariko igitangaje wari utaranuzura, ariko aho bakoze ibigori zaramaze kwangirika, yewe no ku ruhande rw'umuhanda waratangiye kwangirika. Kandi twari kumwe n'abayobozi b'akarere bakatubwira bati nta jambo dufite turabibona, ariko nta kintu dushobora kubikoraho. Abantu bakavuza induru, ubwo ni ukuvuga ko igihe cyo kugira ngo utahwe burundu ku mugaragaro bazazana akantu bashyireho ka maonesho, ubundi nyuma y'umwaka umuhanda w'urangiritse.
Uyu mudepite n'abagenzi be barimo Depite Jean-Claude Nezimana bakavuga ko hari bimwe mu bituma batanyurwa kuko ibibazo bikunze kugaruka kenshi, bakanagaragaza ko hari indi mihanda mito mito yegereye umujyi wa Kigali yagombye kubifasha abaturage mu buhahirane.
Icyatumye ntanyurwa ni kimwe, ese tuzahora muri muzungu? Niba umuhanda wakozwe, kuki abantu badakora inyigo irambye ngo umuhanda tumenye ngo urakozwe urarangiye twimukire ku kindi?
Hari umuhanda nanone twabonye, kandi twabonye mu ngendo z'abadepite winjira muri Kabuga ujya upfa, uri mu murenge w'i Rwamagana, kandi hari ahantu hari ubuhinzi kimwe n'indi mijyi mito cyangwa centers ntoya zinjira muri Kigali zifite ubuhinzi. Iyo mihanda yari ikwiye kuba yitabwaho no kwitabwaho mu buryo bwa kaburimbo, ariko ku buryo abantu bashobora guhahirana na Kigali mu buryo bworoshye.
Mu bisobanuro yahaye abadepite, Minisitiri w'Ibikorwa Remezo yumvikanye muri rusange avuga ko amikoro ku gihugu ari make, afatiye ku mihanda yo ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rw'uturere igomba gusanwa gusa, akavuga ko ibintu byose bitakemukira icyarimwe.
Byose biragenda birenga miliyari 100 ku bikorwa remezo gusa, ariko ayo ngayo nayo gusana. Ntabwo twashyizeho imihanda ubu ngubu iri ongoing, ntabwo twashyizeho imihanda yindi, harimo kuregezanya kwa Perezida wa Repubulika, harimo n'indi mihanda twifuza. Nawe wajya kubona ukabona dukoze imihanda, dukoze ibyo gusa, n'ibindi byose twabihagarika kuko ni amafaranga menshi.
Minisitiri w'Ibikorwa Remezo agakomeza yibutsa abadepite ko nk'uko babizi ingengo y'imari ari nabo bayitoye mu mwaka w'ibihumbi 2020-2021 ingana na miliyari 300.2 bisaba gusaranganya mu nzego zose.
Ngira ngo nimwe mwasuzumye bajeti mwabonye ukuntu yari iteye. Kugira ngo dufate ayo mafaranga yose rero, ubugingo yashyize mu kintu kimwe,
biragoye kugira ngo uje gukemura ikibazo runaka nagira ngo ngira aho ntangirira kugira ngo mvuge yuko ibintu bimwe turimo dukora hano nibyo tugenda dukora progressive tukazagera aho twifuza kubera ko amikoro yacu ntabwo aragera aho twifuza.
Muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka w'2019-2020 igaragaza ko ingengo y'imari ya leta yakoreshejwe umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Bwana Obadiah Biraro iyi ministeri y'ibikorwa remezo iza kwisonga muzatunga agatoki ko zakoresheje umutungo nabi na cyane mu bigo hafi ya byose ifite mu nshingano akavuga ko nko ku kigo RTD gishinzwe kubaka imihanda n'ibiraro kitabikora uko bikwiye bidateye kabiri bikabirasenyutse hatirengagijwe n'imihanda iba yaratangiye kubakwa barwiyemeza mirimo bakayita itarangiye
muhanga karongi warakozwe ariko nyuma y'imyaka nk'itatu harimo umuhanda warapfuye biteye ubwo ubwo ni ukuvuga bari for money durability biteye ubwo umuhanda pindura bweyeye nyungwe naho murabona yuko twasanze ufite ibibazo drainage ubwo ntari injiniya ariko umuhanda utagukoreye drainage please investment wakozemo yose it is zero sum game.
Kuri ministeri y'ibikorwa remezo akavuga kuko abadepite babyifuza na guverinoma ruko ariko ikibazo cy'ingutu kigakomeza kuba ubushobozi na cyane ko abaterankunga bagenda bagabanuka akavuga ko nk'uyu mwaka nta muhanda mushya uteganyijwe kuzubakwa
nk'uyu mwaka ugiye kureba wasanga nta muhanda twongeraho kubera amikoro kangana tugomba kubona tugasana ibiriho tugakomezanya n'ibyari bihari ariko nta muhanda wundi mushya wiyongereho ariko kugira ngo twaze dukore consolidation nawe ushobora kujya mu mihanda mishya ugasanga ni ya mbere yangiritse ntabwo uyisubiranyije.
Mu buryo bw'imibare u Rwanda rurabarura imihanda ifite ibirometero 38,000 irimo imihanda ya kaburimbo irenze 2,000 gusa mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana ruswa mu bikorwa remezo ingaruka zikaba kubaka imihanda idashyitse cyangwa itujuje ubuziranenge aho umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yigeze kwiyama bahabwa kubaka imihanda ya kaburimbo bikarangira bubatse imihanda yisutuyira tw'abanyamaguru kubera ibiza bidasanzwe karere kagize mu mwaka w'2018 ku rwego rw'igihugu harabarurwa intindo 48 zangiritse ndetse n'iziri ku rwego rw'uturere 130 zangiritse zose zikeneye gusanwa. Eh wagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
Dusubire mu Burundi aho abayobozi b'insengero mu gihugu barimo kongera ingamba bafatira abayoboke babo mu kwirinda virusi ya corona kurusha uko leta irimo kubikora. Ibindi kuri inkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi murabigezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Iki kibazo cy'ukuntu amasengero ahanganye n'ikiza cya corona kiribonekeza muri za diocese zitandukanye z'igihugu twohera muri diocese gatolika ya Ngozi. Kuri w'Imana uheze padiri mukuru wa paruwasi Ngozi Silas Nyandwi yatanze itegeko ryo gusomera abakristo kuva ku w'Imana uza atabantu bazosubira kwicarana barenga batandatu ku ntebe imwe yahora yicara akabantu 8. Mu kugabanyuka kugundana hatekanijwe kongerezwa imisa ubu hazokogwa imisa 4 ku misi y'Imana mu gihe zahora ari 3. No maparuwase yo muri diocese ya Bujumbura nayo nyine nuko paruwasi Kanyosha iherutse gusanura isengero kugira ironka igabaniriza intebe zirundanye mu isengero bagira ko bongereza imisa zijya kuri 5 zahora kuri 4. Abana babaye barahagarikwa kuza gusenga kuko bigoye ko bakurikiza amategeko. Padiri Mugirente Toma ni wayirongoye.
Hariho n'imategeko araba abandi baza mu misa hari nk'abaririmbyi turabafasha kuko nabonye n'abakristo bacu kugira ngo haze abaririmbyi bake baririmbire umwe umwe wese kuri mikoro yiwe kugira ngo ntihave ibinyanduro kuri guhana icyo kiza. Hari n'izindi ngingo twafashe mugabo n'izo hatubiye haba muri leta haba muri ekleziya katolika zo kureka amanama adakenewe zo kutagenderanira ngo tumve ngaha tuje mu yandi madiyoseze tuje kuramukanya cyangwa baze kuturamutsa kuko yoba intango nyenda muvano yo guhana ico kiza no kugira sensibilisation kumenyesha abakristo tubumvisha ko ico kiza kiriho ko twocirinda mu gukurikiza amategeko leta iduha.
Ingingo ruhasha mu kugwanya umugera wa corona zitanguye gufatwa mu masengero menshi ya katolika inyuma yaho bisa naho bigaragariye ko ari umupadiri mugenzi wabo padiri Clovis Nishimwe wo muri paruwasi ya Rumonge yahitanywe n'uwo mugera harahezindwa izibiri n'ubwo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu butamuvuze. Si mu masengero ya katolika gusa haboneka kukongereza inguvu zo kwirinda corona. Amakuru duhabwa n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika nuko no mu masengero y'abaporoti nka Life Center iri muri karitsiye ya Nyakabiga mu gisagara cha Bujumbura naho ne igerageza gutandukanya umuntu n'uwundi iyo bicaye mu isengero. Ku isengero ry'umwungere mwiza Bon Berger riri mu buraruko bw'igisagara muri karitsiye ya Ngagara naho nyene nico kimwe. Amakuru duhabwa na bamwe mu bahasengera nuko hari misa zibiri abantu barenga 3,000 bahasengera bagabo umwe kubiri
bivanye no kiyo sengero risanzwe ritunganijwe mu burongozi bw'abakristo gutyo abakristo ntibaheza kubahurira mu misi imwe ikindi abakristo ntibaherezanya agakoko batangira mu imperezwa nkuko vyahora barahaguruka bakagasanga aho kashizwe kugira baterere mu imperezwa zabo bamwe mu bakristo bayaze n'isoko ryacu ariko batatanze ijwi bavuga ko bashima izo ngingo zafashwe mu masengera mwamwe kuko zituma ajya gusenga atamakenga bafise yo kuhandurira umugera wa corona mwishira hamwe rihurikiyemo amasengero amwamwe CNB babona ko ari ngombwa indongozi z'amasengero zitayihamagara y'abantu umunyamabanga mukuru muri iyo shira hamwe Sylvestre Bizimana yabivuze mu nama yabaye kuri wa gatanu heze mu guhimiriza abajejwe intwaro ku ngingo so gukurikiza amabwirizwa y'isuku
mu bintu amashengero n'amadini bajejwe harimo n'iby'amagara y'abantu kuko umuntu kubemera tuvuga ko umuntu akwiye gutera imbere mu buryo bw'impwemu umushaha n'uburyo bw'umubiri mu rurimi rw'abanyamahanga rw'igifaransa le développement holistique no kuvuga umuntu atera imbere mu bico byose hama kandi twisunze na Yesu yari afise ministere yo gukiza abantu yarasengera abantu hama kandi ntidushobora kuvuga ubutumwa ngo abantu bagumve bagwaye ubutumwa dutanga nuko hari inyigisho nyinshi zica ku binyamakuru ico bita les réseaux sociaux tugahimiriza abantu ko badakwiye gukurikirana inyigisho zica kw'ibyo binyamakuru kindi twagomba gusaba nuko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bukwiye kuza buratanga inkuru kenshi kugira ngo abene gihugu bamenye uko ibintu byo kugwanya ico kiza biriko biragenda
ariko rero amasengero menshi biracyagoye gushyiraho inkingo zituma abantu bategerana zimwe mu nsiguro zitangwa na bamwe mu ndongozi n'amasengero n'ubuto bw'amasengero bigatako ntibashobore gukora imisa nyinshi kubera ubukene bw'abayisoma umunyagihugu atashimye gutanga ijwi ku isoko ryacu abona ko henshi mu masengero abantu bakirundana kubera ko leta itarashinga nk'itegeko ko abantu bategerezwa gusiga imetero hagati yabo no kwambara agafukamunwa ariko bamwe mu ndongozi z'amasengero barigwanako amakuru dukura ku isengero ry'umwungere mwiza Bomberger nuko kuri wa kabiri ndwi heze bikozwe kuri umwe mu baganga bahasengera kugira asigurira bamwe mu bakristo barangoye abandi mu migwi ikoraniro mu makaritie ibijanye n'uyu mugera n'ingene boshiramwo umwete mu kuwirinda umunyamabanga mukuru muri iryo shirahamwe CNB Sylvestre Bizimana asaba leta kugwiza inyigisho
hari inyigisho nyinshi zica ku binyamakuru ico bita les réseaux sociaux tugahimiriza abantu ko badakwiye gukurikirana inyigisho zica kw'ibyo binyamakuru kindi twagomba gusaba nuko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bukwiye kuza buratanga inkuru kenshi kugira ngo abene gihugu bamenye uko ibintu byo kugwanya ico kiza biriko biragenda
kugeza ubu abantu bamaze gutangazwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ko banduye umugera wa corona baharubwa ku 144.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze muri wa mwanya tubagezaho ibyabaye mu mateka iteriki nk'iyi ukwezi nk'uku mu mateka habayeho turagezweho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1998 mu masaa 6:30 ku isaha yo mu gihugu cya Algeria imodoka yari itwawe n'umuririmbyi w'icyamamare Rouenesh Metoub yahagaritswe n'abantu bitwaje intwaro ageze mu karere k'imisozi miremire mu burasirazuba bwa Algeria imodoka ye ikimara guhagarara abagezi ba nabi bayisutseho urufaya rw'amasasu Rouenesh Metoub ahita apfa umugore we Nadia Metoub barakomereka kimwe na baramukazi be babiri nyuma y'amasaha make urupfu rwa Metoub rwari rumaze kumenyekana maze abantu ibihumbi bafite uburakari bwinshi bahurira ku bitaro yari yajyanywemo mu buruhukiro hashize icyumweru cyose igihugu kiri mu midugararo abigaragambya basahura batwika bibasira amazu y'imirimo ya leta Metoub rwihishwa hasigaye icyumweru kimwe gusa kugira ngo hatangire gukurikizwa itegeko ryemeza ko nta rundi rurimi rukoreshwa mu mikoranire y'abantu uretse icyarabu. Metub ari mu bari barwanije itorwa ry'iryo tegeko ku mugaragaro nyuma y'iminsi ine ku itariki ya 30 intagondwa zigendera ku matwara ya kisilamu muri Algeria jeya zatangaje ko arizo zivuganye Lunes Metub.
Nshuti muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika, aha niho dusoreje amakuru yacu muri iki gitondo, ariko tubararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Reka nshimire bagenzi banjye bamfashije kubagezaho aya makuru. Yegeranijwe na Fatou Almas Kalala, yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, yimwumva ndi Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda.